Iyi ni radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nonge kwasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi uravuga ko uhangayikishijwe cyane n'imirwano ikomeje gukaza umurego mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Mu Burundi hatangiye gahunda yitwa Dusharize Gisagara, n'umugambi watangiriye mu murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura.
Tukaba twaragwije amashugwa arenga amajana atandatu kugira igisagara cyacu cya Bujumbura tugihe iyindi shusho nk'iyindi bisagara biteye imbere ku isi, abari bisagara byo muri Amerika cyangwa muri za Burayi.
Ijadu nkuru nziza uyobora ishyirahamwe ryitwa Sanu Concerne Tous, twese biratwerekeye, ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, ndi kumwe na Diane Nini Nahazwe.
Amakuru yacu tuyahere ku mugabane wa Afurika. Muri Chad yatanguye gushumbusha abagizweho ingaruka n'ivyaha ndengerabutungane vyegekwa kuri Saint Abre yahoze atwara ico gihugu. Abazoshumbushwa barenga 10,000, aba barimwo inzirakarengane zapfungiwe ubusa, abahohotewe hamwe n'imiryango y'abagandaguwe ku butegetsi bwa Saint Abre yatwaje Chad igitugu. Itangazo yasohoye n'umurwi w'abashingwamanza muri ico gihugu rivuga ko ibikorwa byo gushumbusha abatandukanye bizotwara imiliyoni 15 200,000 mu mafaranga y'abanyaburaya ama euro. Umukuru w'ishyirahamwe riharanira agateka kazi na muntu ku rwego rw'igihugu muri Chad yavuze ko uharuye umuntu wese bisigura ko azoronka impuzamarira y'ama euro 1,410. Iryo shyirahamwe rikabandanya kuvuga ko aya mafaranga ari make cane ugeranije nayo bari barasabiwe n'amasentari atandukanye. Sentari dasanzwe ya Afrika ishigikiwe n'umwe bwa Afrika akaba ari nayo yaciriye urubanza Abre yari yasabye ko abakorewe amabi ku butegetsi bwiwe basaranganya amamiliyoni 125 y'ama euro. Aya mafaranga yari kuva hanini mu butunzi bwasizwe na Abre n'intererano y'abavyipfuza kugera inosa, ariko ikigega yari gushigwamo biciye mu bumwe bwa Afrika ntikiratangura gukora. Umugwi wakoze amatohoza kubwicanyi bwakozwe ku ntwaro ya Abre werekanye ko abarenga ku 40,000 bagandaguwe n'ubutegetsi bwiwe. Hise na Abre muribuka ko yatwaye Chad kuva mu 1982 gushika mu 1990. Yavuye ku butegetsi biciye muri kudeta. Amaze kuvanwa ku butegetsi yaciye ahungira muri Senegal inyuma yo kwagirwa n'ivyaha ndengerabutungane birimwo ivyo gufata ku nguvu, kwica, ubucakara, kunyuruza, guhohotera kiremwa muntu n'ibindi n'ibindi. Yasandabiye mu ibohero ryo ku murwa mukuru wa Senegal Dakar ku myaka 79 hari mu 2021 yahitanywe na COVID-19. Yari yaciriwe umunyororo wo guherayo. Tuve muri Chad tuja muri Ghana aho president w'ico gihugu Nana Akufo-Addo yaba yararindira gushira umukono ku ntego y'itegeko rihana abakundana nabo bahuje ibitsina ari bo batinganye. Nana Akufo-Addo yatangaje ko arindiriye kuri sentare ntayanyuzwa yemeza ko iyo ntego y'itegeko yubahiriza ibwirizwa nshingiro. Mu ndwi iheze niho abashingamateka ba Ghana bemeza intego y'itegeko riteje impari muri ico gihugu. Muri Ghana ubundi ubutinganyi bwari busanzwe butemewe n'amategeko, ufatanywe ivyemezo vy'uko ari mu bakundana nabo basangiye ibitsina ahanishwa igihano c'umunyororo ugera ku myaka 3. Integuro nshasha y'itegeko ritariko riravugwa kuri umwe ritegekanye igihano c'umunyororo w'imyaka 10 ku mutinganyi wese yerekanye ko ku mugaragaro akundana n'ufise igitsina gishwa nk'iciwe, ukora ibikorwa bitera intege abari muri uwo murwi n'utanga imfashanyo zo kubafasha. Abiyamirije iyo ntego y'itegeko barimwo abavuga ko ryo barije gusubiza inyuma agateka kazi na muntu n'abatinya ko ibanke nkuru y'isi yose Banque Mondiale ishobora guca ihagarika imfashanyo iha Ghana. Iturokanizo ry'amakuru y'Abongereza Reuters rikemeza ko umushikiranganje ajeje ikigega cya leta muri Ghana ariwe yaburiye president Nana Akufo-Addo ko iri tegeko rikemezwa. Ghana ishobora gutakaza imiliyaridi 3,800,000,000 mu madolari ya Amerika nk'imfashanyo ya Banque Mondiale. Urwandiko Reuters yemeza ko ifise rurimo kandi imburi z'uko n'ikigega mpuzamakungu c'amafaranga FMI naco gishobora guhagarika imigambi yacu bitandukanye kuri Ghana bigenze uko nkuko kugwandika rubandanya kubivuga Ghana yoja mu bibazo bikomeye by'ubutunzi kuko nubu isanzwe birimo ibanki y'isi yose ntacho iravuga ku integuro y'itegeko ya Ghana gusa yaratomoye ko yaba irahagarika imfashanyo kuri Uganda kubera itegeko rihasha abatinganyi iherutse kwemeza Ikigega FMI nacu cavuze ko atacu tuvuga ku ntegure y'itegeko ritaremezwa mu kurindira ko sentare nkuru ya Ghana itomora niba iyo ntegure y'itegeko ataho igonganira n'ibwirizwa nshingiro impande zitandukanye zirimo amashyirahamwe n'ibihugu zamaze gushira habona impungenge zayo Amerika yavuze ko itewe impungenge n'iyo ntegure y'itegeko ica igira ko isabagana kutayemeza Senare muza makungu mana vya hasepeyi ya sohi mutahe ugu hagarika indongozi zivili zo mgizirikare chuburusia Sergei Kobilashe na Viktor Sokolov bagilizu hala runini mubitero vya misire urusia bugaga vye kuvyuma vyuma ya ganguwa muri Ukraine hagati ukweze kuichumi komu yuhumbiwi na milongiwi na kabili nukwa gata tu komu yuhumbiwi na milongiwi na gata tu President wa Ukraine Vladimir Zelensky ya kilieneza ingingo ya hasepeyi yogu usohore rumutahe awa wategeti burusia Abicije ku rugaga rw'igwa X yanditse ko indongozi zose za gisirikare ziri nyuma y'ibitero Burusiya umaze kugaba kunyubakwa no kwa civile zibwirizwa kumenya ko ubutungane buzirindiriye kandi zibwirizwa kubiriha bugize ubwa kabiri CPI isohoreye umutahe indongozi z'u Burusiya zagirizwa uruhara mu ntambara ya Ukraine mu mwakweze iyo sentare mpuzamakungu ifise icicaro ilahe mu Holland yasohoreye umutahe president w'u Burusiya Vladimir Putin na Maria Lvova-Belova ajeje gisata cabana mu Burusiya Putin na Maria barahakana ivyagirije vy'uruhara bagirizwa kuba baragize mu nyuruzwa ry'abana ba Ukraine Hagataho Hongriya nayo yasinye itegeko ryemeza ubusabe bwa Suède bwo kwinjira mu ishyamwe ry'ibihugu byo mu burengero byiyemeje kwivunira umwasi hamwe OTAN. Iyi ntambwe niyo ya nyuma imbere y'uko Suède yinjira ku mugaragaro muri OTAN nk'igihugu kigira 32 mu bigize iryo shyirahamwe. Hongriya yari yaradindije umugambi wo kwemera ko Suède iza muri OTAN ubutaye byakwemerera Suède kuba umunyamuryango wa OTAN byari byarateye agashavu ibindi bihugu biri muri iryo shyirahamwe byabona ukwinjira kwa Suède muri OTAN n'izindi nguvu ziyongeye mu rugamba rwo gufasha Ukraine mu ntambara irimo no Burusiya Suède yari maze ibinjana bigera kuri 2 atawe yegamiye mu by'amashyirahamwe arimo ivya gisirikare nka OTAN Intambara Urusiya bwatanguje muri Ukraine niyo yatumye Suède na Finland bisaba kwinjira muri OTAN. Finland yo yemerewe kwinjira muri iryo shyaka hamwe mu mwaka uheze Suède yari yatebejwe na Hongrie yakweze amaguru mu kwiyemerera inyuma yaho Tokyo iyemereye bitagoranye. Kugira ngo igihugu cakirwe muri OTAN mu menya ko ibihugu byose biri muri iryo shyaka hamwe bitegerezwa kubanza kuvyemera.
Urakoze Diane nini nahazwe mukomeje kumva radio y'ijwi rya America yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda mu Burundi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metro 1922 mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com na ku mbuga za YouTube Facebook na Instagram adresse yacu ni radio yacu
iwanyu mu ntara
Kire mwisanzuye kwijwi rya America ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Umuryango umwe bw'uburayi uravuga ko uhangayikishijwe cyane n'imirwano ikomeje gukaza umurego mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ihonyorwa ry'uburenganzira bw'abavanywe mu byabo batagerwaho n'imfashanyo kimwe n'abagore bafatwa ku ngufu umuryango umwe bw'uburayi uravuga kandi ko kongera intwaro ku rugamba zirimo misile zimanura indege kimwe n'indege zitagera abapilote byatumye intambara irushaho gukara mu nkengero za Sake na Goma
muri itangazo ryawo umuryango umwe bw'uburayi urashimangira kushyigikiye byimaze imigambi y'amahoro ya Nairobi na Rwanda ukavuga ko nta gisubizo cya gisirikare gishoboka ku kibazo gihari ahubwo igisubizo cyo mu nzira za politiki ari cyo cyonyine gikwiye itangazo riti ibi bigomba kugerwaho binyuze mu biganiro bidaheza hagati ya Kongo n'u Rwanda mu rwego rwo gukemura impamvu muziza amakimbirane bigakorwa hagamijwe ishyirwa mu bikorwa ry'imyanzuro yafatiwe muri gahunda zo ku rwego rw'akarere zigamije amahoro no kubaka ubusugire ubumwe n'ubutavogerwa by'ibihugu byose byo mu karere. Mu itangazo ryawo, umuryango w'umwe bw'Uburayi uramagana ibitero biheruka by'inyeshyamba za mama 23 kandi ugashimangira ko wamagana ibikorwa by'imitwe y'inyeshyamba ikorera mu burasirazuba bwa Kongo. Uyu muryango uravuga ko iyo mitwe yose igomba guhagarika imirwano igasubira mu duce yahozemo kandi igashyira intwaro hasi nk'uko bikubiye mu myanzuro yafatiwe mu biganiro bya Nairobi na Rwanda. Umuryango w'umwe bw'Uburayi kandi washimangiye ko ibihugu byose bifite inshingano zo guhagarika ubufasha bwose zihiyo mitwe y'inyeshyamba. By'umwihariko uyu muryango wamaganye ubufasha uvuga ku Rwanda ruha inyeshyamba za mama 23 no kuba igisirikare cyarwo kiri ku butaka bwa Kongo. Uyu muryango wahamagariye u Rwanda kwihutira kuvana ingabo zarwo bwangu muri Kongo rukanahagarika ubufasha n'imikoranire na mama 23. Wasabye kandi igihugu cya Kongo n'abandi bo mu karere bafite uruhare muri iyi ntambara guhagarika bwangu imikoranire n'umutwe wa FDLR hamwe n'indi mitwe y'inyeshyamba. Gusa ibihugu by'u Rwanda na Kongo byakunze guhakana imikoranire n'imitwe y'inyeshyamba ikorera mu burasirazuba bwa Kongo. U Rwanda kandi ruhakana ko nta ngabo rufite muri icyo gihugu. Umuryango w'umwe bw'Uburayi mu itangazo ryawo kandi urasaba impande zose gukora uko zishoboye zikarinda abaturage b'abasivili, zikirinda guhonyura amategeko mpuzamahanga kandi zikareka imfashanyo y'ubutabazi ikagera ku baturage bayikeneye nta nkomyi nta n'ikigombereye gusabwa. Uyu muryango wamaganye wivuye inyuma imvugo zihembera urwango rushingiye ku moko kimwe n'ibikorwa bya politiki bishyira imbere amoko, ugahamagarira abanyapolitiki nabo mu miryango ya societe civili gutanga umusanzu wabo mu biganiro biganisha ku mahoro no gukumira ko ikibazo cyarushaho kugira udubi. Umuryango w'umwe bw'Uburayi usoza ushimangira kushyigikiye ibikorwa bigamije amahoro, ituze n'iterambere mu burasirazuba bwa Kongo no mu karere kose. Muri ibyo umuryango uvuga ko harimo gukemura impamvu muziza umutekano muke n'intugunda mu karere zirimo imiyoborere mibi na ruswa ndetse no kutuzuza inshingano kw'abayobozi kimwe n'umuco wo kudahana washinze imizi no gukoresha nabi ububasha kw'abategetsi. Muri ibyo bibazo kandi biteza umutekano muke mu karere, uyu muryango wavuze ko harimo n'ubucuruzi buciye ukubiri n'amategeko kw'imitungo kamere. Uyu muryango kandi wamaganye ibitero biheruka kwibasira ambasade z'ibihugu bihuriyemo ndetse n'inyubako z'ingabo za Loni muri Kongo.
Rishi Sunak yananiwe kurengera umushinga w'itegeko rigenga kohereza abasaba ubuhungiro mu Rwanda ni nyuma yuko Sena y'Ubwongereza House of Lords isabye ko hakwerekanwa uburyo bwisumbuyeho kuburiho uburenganzira bwabo buzubahirizwa mbere y'uko indege zibajyana mu Rwanda zihaguruka mu Bwongereza. Ije ni Mukankunshi.
Muri iyi gahunda biteganywa ko abasaba ubuhungiro bageze mu majyepfo y'Ubwongereza baje mu bwato buto bashobora koherezwa gutura mu Rwanda, gusa kugeza ubu nta n'umwe uroherezwa kubera ibibazo bijyanye n'amategeko agomba kubahirizwa. Mu rwego rwo kwirinda abashobora gukoma mu nkokora uyu mushinga banyuze mu nkiko, guverinoma ya Sunak irashaka gushyiraho itegeko ryemejwe n'itegeko nshinga ritambamira uburyo bwose bwo kugaragaza u Rwanda nk'igihugu kidatekanye ku buryo cyakwakira abo basaba ubuhungiro. Abagize Sena y'Ubwongereza biganjemo habahoze ari abanyepolitiki n'abakozi ba leta batoye bashyigikira ko habaho ivugurura ryemeza ko indege zitwaye abasaba ubuhungiro zahaguruka mu Bwongereza ari uko habayeho amasezerano ashyiraho uburyo bushingiye ku mategeko bwo kubarengera mu gihe bari mu Rwanda. Abasenateri kandi batoye bemeza ivugurura ryemeza ko iri tegeko rigomba kuba ryujuje ibisabwa ku rwego rw'amategeko mpuzamahanga n'ay'imbere mu gihugu no gusaba ibimenyetso byerekana ko u Rwanda ari igihugu gitekanye ku buryo cyakwakira abasaba ubuhungiro. Sunak yavuze ko ashaka ko abasaba ubuhungiro mu Bwongereza bazatangira koherezwa mu Rwanda mu mezi make ari imbere, mbere y'uko amatora yo muri icyo gihugu ateganijwe muri uyu mwaka atangira. Ni mu rwego rwo gushaka kubahiriza ibyo yasezeranyije abaturage yamamaza ko azahagarika amato y'abaza gusaba ubuhungiro mu Bwongereza. Muri uyu mwaka gusa abarenga 2,500 bageze muri icyo gihugu baje mu bwato buto. Mu mpera z'icyumweru gishize umwana w'umukobwa w'imyaka 7 yapfuye agerageza kwinjira mu Bwongereza nyuma y'uko ubwato yarimo n'abandi borohamye hafi mu Faransa. Ikigo gikora ubugenzuzi bw'imikoreshereze y'imari ya leta y'Ubwongereza mu cyumweru gishize cyatangaje ko bizatwara amadolari y'Amerika agera kuri miliyoni 762 kugira ngo abimukira ba mbere 300 bashobore koherezwa mu Rwanda.
Urakoze Eugene Mukankunshi. Mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ubuyobozi bw'umujyi wa Bujumbura bwatanze iminsi 45 itarengwa ku nzego z'ubuyobozi bw'uwo mujyi ngo habe hakozwe isuku. Jimmy Hatungimana yavuze ko utazubahiriza ayo mabwiriza azasezererwa ku kazi. Ibi bibaye nyuma y'icyumweru kimwe gusa Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye anenze umwanda ugaragara mu murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Inkuru irambuye Eloge Wirikaneza.
Muri nama mukuru w'igisagara cha Bujumbura Jimmy Hatungimana yatumiye abashinga amateka n'abakenguza amateka batowe muri Bujumbura hamwe n'abaserukira amadini n'amashengero. Yavuze ko abatowe nk'ivyabo naye kugira abakuru b'amazone n'amakaritie ntibazohave bavuga ko batabuburiwe. Mu majambo akaze yabahaye imisi itarenga 45 kugira babe batoreye umuti ikibazo c'isukurike ku murwa mukuru w'ubutunzi.
Mwipange abashinzwe zone, mwipange abashinzwe karitsiye, mubapange ibi bintu bizobakora ko ubu nabivuze kandi ndasohora no kwandika mukanya. Mwipange karasenge 45 days kolera ni mucafu, kolera ni indwara y'umucafu. La maladie de mensale nayo amaso muheruka kugwara nayo ni se la maladie de mensale. Nababwiye ko igisagara cya Bujumbura ari kinyuri cy'igihugu. Imbere y'uko ushika mu zindi ntara ubanza uva ku kibuga cy'indege cya Bujumbura uz'abakungu bishunandaye ugashikira mu gisagara cya Bujumbura bazohora bacahe bakiri mu mucafu. Reka rero icyo tubigire binyeruje.
Iyo ngingo mukuru w'igisagara cya Bujumbura yifashe inyuma y'indwi. Perezida Ndayishimiye yavuze ko ari ikintu cyo kutihanganirwa kubona igisagara cy'ubudandaji ari nacyo gikuru mu gihugu kirangwamo umwanda utagira izina kugera n'aho abantu barwaye indwara ziturutse ku isuku rike. Aha yariko yugurura inama rukokoma iraba ibijyanye na ba mukerarugendo i Bujumbura nyene hari kuwa 27 ukwezi kwa kabiri guheze.
Isuku risaba ubutunzi bwavuze
y'igihugu wo mu manuka bwa Bujumbura babwijwe ijwi ry'Amerika ku ico kibazo cunyurwa n'amasosiyete yo gutwara yarara adakora ico yiyemeje.
Yahaye igihe kinini atamodoka tubona ngaha ziza gutora iyarara gusa ubu yiyarara rigenda n'umutwe w'abenegihugu b'inyegihugu baca biyaranje ukuntu bajya baritwara n'umutwe niba baca baritwara n'umutwe bapi baritwara aho bari bababujije nyine ko babita hari aho usanga binyegeza bakabita nko mu mifurege y'abantu imvura iziga cibitwara igenda nyine irasibye imifurege ugasanga yatimye.
Nuko uragoraho dutiryo yarara ugasanga habaye ikibazo benshi ugasanga ko bita mu miserege aho bitagenewe ntidushobora gutora igiturizo biriko bira gihe bariko babita ahadakenewe gisagara cyusanga hari isuku rike ugasanga birashobora kudutera ingorane zitari nke uhereye nko ku ndwara ya korera hamwe n'izindi ndwara z'isuku rike.
Aho muraruka bo basongwa cyane n'imyanda yiyongera ku ibura ry'amazi.
Ahera h'Imana niha munye n'Imana itibagira uwayo Imani ikatutungikira imvura amazi atuye ikibazo cyane gose nk'ubu tuko tubayera mu mabarabara turondera amazi dukoresha nawe urumva ibyo ufungura ariko amazi tuko turayabura ibido uyafise n'ahaba yayaretse y'imvura utamuha amafaranga 500 ku ibido imwe nta amazi uronka yo gukoresha mu muryango nka twebwe tufise nk'amawese mu mpango mu nzu twoca tubaho gute ya ngwara tuzobura ya ngwara gute kandi amazi turayaronka.
Mu bibazo byose dufise hariho gakura ikibazo cy'amazi kiraturemereye cyane turamarindwa tamazi turose tukiruka tukabura.
Umukuru w'isagara cya Bujumbura yemeza ko agiye guhonyora hamwe n'ayo masosiyete.
Hanyuma rero twiruke na za ya masosiyete akura imicafu.
Perezida Ndayishimiye asanga ingendo yo kudasukura aho abantu baba yerekana ikindi kintu atari icyo gufata minenerwe ukudakunda igihugu.
Tangura rero nimwaba mushaka bamukerugenda ntagire ahantu na hamwe sira kubona umwanda muri kisagara cha Bujumbura. Mere zavira hanama namwe mere zav jewe musu mwe muzobona naje kwikuburira haje imbere ya ideal murabona je ndiko ndikuburira numwe sizobwira umuntu numwe kandi ntutoze kunda ntutoze kuko mtara kunaniye reka ndabikore nzoza ndabikore kandi ndaze ko uwo muntu azotampe tushobora kuja guhamagara abanyamahanga mu ahantu hari umwanda suko ico gihugu cyagikunde kuko hagiye twa mudatera amashuko nukwera mucanga kuko ico kundi uragishariza kubera ko mudatera amashuko kwirembo nukuterekana kwari kimenyetso kuko mudakunde gihugu
hafatiwe ku matohoza yo mu 2023 ikigo Merce cyo mu Faransa mu byo kijejwe harimo kuraba uko abakozi impunza makungu bahurumbira ibisagara bitandukanye ku isi Bujumbura kiza mu mwanya wa 35 kuri 47 bya Afrika abanyamahanga bahurumbira eroje muri kaneza juri ya Amerika
tukivuga ku isuku yo mu mugi wa Bujumbura hatangiye gahunda yitwa dushariza igisagara no mugambi watangiriye aho ngaho nyine Bujumbura ujyanye kandi na gahunda iyo minsi 45 yatanzwe na meri ya Bujumbura navuganye n'umuyobozi w'ishyira hamwe Sanu concerne tous twese biratwerekeye Jado Nkurunziza
naguma ndabwire yuko si ubwa mbere ndabikoze nibikogwa twamadukora igihe cyose hageze igihe cyo gutera ibitsi twebwe dusanzwe mu kazi ka misi yose tuje tugwiza ibiti n'amashugwe tukabitanga kwa bikeneye hamba tukarabitera mugabo uno mwaka twashizeho kampanye yitwa dushariza igisagara tukaba twaragwije amashugwe arenga amajana 6 kugira igisagara cyacu cha Bujumbura tugiye iyindi shusho yindi bisagara biteye imbere ku isi abari bisagara byo muri Amerika cyangwa muri Muzaburaya
nabonye muri icyo gikorwa cyaritabiriwe cyane n'urubyiruko kabona indabo ayo mashugwe n'urubyiruko ruyatera ruyazana kubera iki urubyiruko ari mwebwe mwitabiriye icyo gikorwa cyane
nagomanda babwire yuko ugwaruka go mu Burundi twaratahuye yuko igihugu cy'u Burundi n'igihugu cacu igisagara cha Bujumbura n'igisagara cacu nta kindi gisagara tuzoronka nta kindi gihugu tuzoronka atari igihugu cacu Burundi hama tukaba dufise ingufu tukaba dufise ubwenge Imana yaduhaye tukaba twaragiye no kwishyura kurondera ubumenyi tukaba tunatemera mu bindi bihugu tukabona ico igihugu cacu kibuze nico igisagara cacu kibuze naco gituma twegugwaruka tuvuga tuti reka tubikore kuko twebwe nitwe dufise ingufu kurusha izabavyeyi bacu kandi nitwe dufise nakazoza keza dushobora kuba twobikurikirana dushobora kuba twoba ko vyigisha n'abatonya bacu hamba igihugu kikabanda yagitera imbere igisagara cacu kikabanda yakibaciza no babwira yuko ni ibikorwa twatanguye nka twabitanguye kwa gatandatu n'ubu tumba tubikora kandi zobanda yatubikora si mu gisagara gusa ca Bujumbura ahubwo tuzobikora no mu bindi bisagara ari gisagara ca Ngozi cangwe igisagara ca Gitega n'igisagara ca Makamba ni ibikorwa tugiye kubandanya kandi ibikorwa twatanguye tutazohagarika
ariko se kugira ngo mugere kuri iyo gahunda yanyu nziza mwiterwamo inkunga nande n'indu yibashyigikiramo ibyo mukoresha mubikura he
ikintu bwa mbere nagomba shime ubwa mbere nagomba shimire nyine cyubaye umukuru w'icyacu cyacu Burundi nkuko mutabizi abantu mutaba ngaha mu Burundi perezida wacu ni umugenzi w'ugwaruka ikintu cyose ugwaruka ruko rurakora perezida arabashikira cyane rero natwe ko dufise umugenzi tushobora kuba twitura Fasima tukamubwira imigambi yacu hama kadadushigikira hama akana tugendera hama akanadutera intege nacyo gituma tuvuga tutireka natwe dukoreshe ubwo bwenge Imana yaduhaye izo nguvu dufise hama ibikoresho tukaca tubimusaba hama akaca biturunza tukaca tubanda yaduteza imbere igihugu cyacu twibarutse
meri ya Bujumbura atangije gahunda y'iminsi 45 yo gusukura uwo mugi wa Bujumbura mwebwe iyo gahunda yanyu gushaza Bujumbura mwiteramo amashugwe ihuriye he niyo gahunda ya leta yo gusukura uwo mugi witwanyu
murabizi yuko ubuzima bwa misi yose ufate igihugu nko mu rugo haba hariho umuvyeyi habariho abana twebwe meri ya Bujumbura n'umuvyeyi wacu iyo muvyeyi ariko arakora ibikorwa by'iterambere abana bategeza kumushigikira hamba twebwe ico igisagara kidutuma tutegeza kugikora cyane kuko n'umuvyeyi wacu hamba kampanye bariko barakora meri ya Bujumbura twebwe nk'ugwaruka ca tugira yacu kuko biraryoshe duca ahantu heza biraryoshe gutemberera ahantu heza biraryoshe dukorera ahantu heza biraryoshe tubona igisagara ari cyiza kandi natwe twabiterereyemo ugwaruka biraryoshe urenganya ahantu ukabona ahantu hariho hasa neza nanje narateyemo inguvu ziwanje naratereyemo ubwenge bw'iwanje naratereyemo umwanya wanje kuko urazi ko time is money namara ko ndabwira yuko twebwe ugarwa go misagara cha Bujumbura twavuze tuti ikintu cyose kizoza giteza imbere igihugu ikintu cyose kizoza giteza imbere igisagara tugeza kuba abambere tukijamu naracyo ke tumabonye abajeune benshi twabigize ivyacu kuko igihugu ni cacu kandi igisagara ni cacu nta kindi gihugu tuzoronka nta kindi gisagara tuzoronka atari kidufise
Jado Nkurunziza uyobora ishyirahamwe sanu concerne tous twese biratwerekeye ndagushimiye cyane kubwa kakanya wahaye ijwi rya Amerika
urakoze cyane nani ndabashimiye namfashikana ukanya kugira nere nakamo ugaruka ruba mu zindi ntara yuko o fata intara nk'umuvyeyi wabo bakavuga ati iyi ntara iteye imbere natwe tuzaba duteye imbere kandi tushoboye hamba no guheza kuzohezagirwa n'Imana izagira abariko barakora
muri Tanzania muryango Help Age International uravuga ko uzagenera amashiringi muri Tanzania 200,000 impunzi z'abarundi bageze mu zabukuru abagendana ubumuga n'abarwaye indwara zidakira bazataka ku bushake mu gihe cy'amezi 10 yatanzwe na leta ya Tanzania James Jovine
Help Age International ishyirahamwe ryita ku bantu bageze mu zabukuru ku isi abagendana ubumuga n'abarwaye indwara zidakira igisata cya Tanzania rivuga ko aya mafaranga 200,000 y'amarundi riteganya kuzotanga ni inyongera ku yandi arenga gato 500,000 azotangwa na se kuri buri muntu akeneye gutaka ku bushake ayo kandi azoba arimo n'ibiribwa bamaze amezi atatu hamwe n'ibikoresho byo mu rugo iyo ngingo ifashwe mu ntumbero yo kubahimiriza gutaha hakiri kare kuko leta ya Tanzania yatangaje ko izotahukana ku nguvu impunzi z'abarundi ziba mu nkambi za Nduta na Nyarugusu hatarenze mu kwezi kwa 10 uyu mwaka turimo bwana Francis Rukombo waserukiye ishyirahamwe Help Age International mu nama yabereye hagati mu nkambi ya Nyarugusu kuri uyu wa kabiri niwe yashikirije iyo jambo
tunatambua UNHCR wamekuwa wakitoa fedha kwa kila kichwa au kwa kila mtu ambaye amejiandikisha kurejea kwenda Burundi.
Turazineza hasere ya horitanga amahera kuri buri muntu ku mutwe wa buri muntu yiyandikishije ahungutse ati rero natwe mu gutahura utugorane dutandukanye abantu bacu aba bantu bagendana ibibazo bitandukanye baba bafise natwe nka Help Age twazanye akandi gaseke yindi fungo y'amahera ujya muntu yatishoboye ujya muntu ndana ibibazo mugabo kandi akwigiza ngombwa utamuna taurika uwo rero ashitse muri dipacha imbere yuko ahunguka bazomuha ibihumbi 200 imbere yuko aguruka bazomuha ageze muri dipacha azohabwa ibihumbi 200.
Ku ruhande rw'umugenduzi w'impunzi mu karere k'intara ya Kigoma bwana John Warioba Mwita yavuze ko leta ya Tanzania haseri na leta y'u Burundi bamaze kwemerana ko impunzi z'abarundi zose hatarenze mu kwezi kwa 10 zizoba zatashe
serikali zimeshafikiana
leta zaramaze kumvikana mu kugera mu kwezi kwa 10 rero bamaze kugaruka bose
tafadhali sana
turabingize cyane
mtumie kipindi hiki kurudi nyumbani kwa hiari
mukoreshe iki kiringo gusubira muhira ku bugombe
ni nini kitapata baada ya hiki kipindi
ni iki kizakurikira nyuma y'iki kiringo
mimi sijui
chewa na chonzi
tuko na miaka 6 ya facilitation
twaje fuse inda kitanda tuyo kuborohereza
tukisubiri unakuja kutuambia nataka kurudi
tunakulindia uza kutukia tunagomba kusubira
sasa tunakuja kukuambia muda umefika urudi
na
bamwe mu bageze mu zabukuru n'abagendana ubumuga bo basanga kuronswa amafaranga n'ibiribwa kugira batahe atari wa muti urama gibazo cyatumye bahunga arico basaba se
nayo bisiga ibyo ngaha tuwe natari abo bose bahunguka nukomoka so kugira ngo bashimye amahera cyangwa ngo bagende iwabo ni gukibagenda bagaca twumva batera bagaruka kandi bakaje muri Tanzania yatabari ingorane zitubako nawe kwipfukije gusubira gupfa yiruka
tugize amagogwa dufise ngaha tugomba yuko boda bodo sikiri imbere batavugira neza yuweni ikaducungira umutekano n'ivyumviro by'iwacu hanyuma rero ibintu bikajyane bikagenda neza
mu mwaka w'ibihumbi bibiri mirongo ibiri n'ibiri leta ya Tanzania niho yugara burundu ikambi y'impunzi ya Mtenderi naho impunzi zisanga amategeko mpuzamakungu agenga impunzi atakurikijwe leta ya Tanzania igabisha ko izokugara ikambi ya Nduta uyu mwaka nyuma yaho izoherukira mu nkambi ya Nyarugusu kuva mu ntara ya Kigoma iri mu gihugu cya Tanzania James Jovini ku bw'ijwi ry'Amerika
umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.